nzamba
nzambira samirana
Radio Nzamba agateka kawe turi kuwa gatatu igenekerezo rya 11 myandagaro amakuru tugira ngo tubashikirize asumikira ku ngingo nkuru zikurikira. Ubwicanyi mu ntara ya Muyinga bumaze iminsi bwibonekeza ngo atagikozwe leta niyo izo bifisemo uruhara aho ni mu gihe abantu batanu bishwe mu ndwi zibiri gusa. Bagiye kumara ijoro rigira kane mugasho abona banwanye cumi b'umugambwe senere bo ku mutumba Kibenga muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Mu gisata cy'amagara y'abantu naho havurwa ibiharuro by'abandura umugera wa COVID-19 ziyongera ku rugero rudasanzwe hagati mu gihugu. Uturere tw'ubuvuzi twa Muramvya na Kibumbu tukaba tuzi imbere ku rugero rw'ibice 25% ku ijana. Kuri mikro ni Diane Nkurunziza ndabaha ikaze mukanyi sase ido nido jana makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze amakuru tuyahere muyajanye n'agateka kazi na muntu abanywanyi cumi b'umugambwe senere bo ku musozi Kibenga komine Gatara n'intara ya Kayanza barafunzwe kuva ku munsi w'Imana uheze bagirizwa icyaha cyo kugumuka mu gihe biyamirije ifatwa ridakwije amategeko y'abagabo babiri baherutse guhunguka bava mu gihugu cy'u Buganda. Umuhanuzi wa Musitantera ari kumwe n'imbonerakure nibo bafashe abo bagabo bongera bafata nabo banywanyi. Ni inkuru tubaza Alice Akimana.
Abo banywanyi b'umugambwe SNL bafashwe ku munsi w'Imana inyuma yaho bariko biyamiriza ifatwa ridakurikije amategeko ry'abagabo babiri baruhutse guhunguka bava mu gihugu cy'u Buganda nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu b'Igatara bivuga. Abo bagabo bakaba bafashwe ku munsi wa gatandatu bafashwe n'imbonerakure ziri kumwe n'umuhanuzi mukuru wa Musitantere Julien Manirakiza. Abo bahungutse akaba ari Eric Nsekera na Yohani Miburo. Abanywanyi b'umugambwe SNL baciye baja kubaza icyo abo bagabo bariko barazira kuko ngo bafashwe amasaha y'umugoroba wa kandi bo bakavuga ko ifatwa ryabo ritakurikije amategeko. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko aho gusigurirwa imvo zatumye abo bafatwa ahubwo nabo ngo baciye bafatwa bukeye ku munsi w'Imana bagirizwa n'uwo muhanuzi mukuru wa Musitantere Julien Manirakiza ko arabagumutsi. Munongozi umugambwe SNL ku rwego rwa komine Gatara no mu ntara ya Kayanza bakaba biyamiriza ifatwa n'ifungwa ryabo bantu aho bakavuga ko ari agatotezo kariko karakorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe. Kuri uwo munsi wa kabiri uheze buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remi Cishahayo yarishikiye kuri uwo mutumba wa Kibenga kugira ngo amenye imvo zoba zaratumye abo bantu bafatwa. Buramatari yaciye ategeka ko abo bagabo babiri n'abo banywanyi ba SNL icumi bakurwa muri komine Gatara bakajanwa gufungirwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Kayanza kugira ngo bagirwe ko amatohoza. Buramatari Remi Cishahayo yemereye abanyagihugu b'Igatara ko basanze atacaha kibagira badoca barekurwa. Eric Nsekera na Yohani Miburo bari bahunze igihugu mu mwaka w'2018 kubera umutekano wabo utari wifashe neza. Abanyagihugu b'Igatara bavuga ko iyo ngendo iteye kubiri n'akamo kamagategwa n'abategetsi batandukanye basaba ko abahunze igihugu bohunguka. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba ntirwashoboye kuronkwanuzi mukuru wa Musitantere Julien Manirakiza yagirizwa ko yasubiriye inyamirambo muri komine Gatara ariko ntirwashoboye kumuronka.
Mu ntara ya Bururi naho abantu 11 nibo bafashwe n'igipolisi mu gaturuturu ko kuri uyu wa gatatu bose bava ku mutumba Mugendo Ndengo zone Nyagasasa komine Mugamba y'intara ya Bururi. Bose bahagaritswe ku mvo z'amatohoza y'igandagurwa ry'umukenyezi n'umwana wiwe haraheze iminsi 10 iryo fatwa rikaba rije rikurikira iry'umukozi yakorera uwo muryango ryabaye kuri uyu wa kabiri ari nawe akwiye gukora ubwo bwicanyi. Izo nido na Vanessa Muhiteka.
Amakuru yo ku mutumba Mugendo Ndengo avuga ko igipolisi cyari cyarayicugarije imihana ibamwo abo bantu bafashwe n'igipolisi. Bose bagizwe n'ababanyi w'umugore aheruka kwicwa Regine Niyonkuru n'umwana wiwe mu ijoro ryo kuwa Mungu w'indwi yahera. Apolinaire Nduwayezu wahoze ari umwungere muri urwo rugo yoba ariwe yatanze amazina yabo nk'uko amakuru ava mu gipolisi abivuga. uwo mwungere w'inka Apolinaire Ndwayezu yahagaritswe ku muhinga mawo kuri uwu wa kabiri ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Igitega mwikaritiye Rango. Kuva kwa kabiri Nyandagaro bimaze kumenyekana ko aba bantu bagandagowe, uwo mukozi yararondewe araburirwa irengero. Mu gipolisi c'u Burundi baremeza ayo makuru yihagarikwa ry'uwo muntu, bakamenyesha ko aca asubizwa muri komine Mugamba kugira ngo amatohoza abandanye. Abo bantu 11 bahagaritswe biyongereye kuri 5 bahora bafunzwe ku mvo z'ugo rupfu. Abo bose bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi imuramba muri komine ya Mugamba.
Amakuru adushikiriye turiko turabashikiriza no makuru nuko mu bantu 11 bari bafashwe muri komine Mugamba mu matohoza y'ubwicanyi 9 muri bo barekuwe kuri uyu muhingamo. Hadiyo Nzamba turabandanya n'amakuru ajanye n'agateka kazi na muntu, abantu 5 ngo nibo bamaze kumenyekana kuba barishwe mu ndwi zibiri ziheze mu ntara ya Muyinga mu makomine ya Giteranye Mwakiro na komine Muyinga. 3 muri abo babasanze bapfuye bamanitse ku migozi mu gihe abajejwe intwaro bamenyesha ko baba biyahuye, imiryango yabo yoyo ivuga ko ababo baba bagandaguhe. Inkuru tubaza Blaise Nijimbere.
Ivya hafi ni uwitwa Juvenal Niyomwungere afise imyaka 20 yatowe ari kiziga ku munsi wa mbere igerekezo rya 9 Myandagara 2021 yene na ku mugozi uboheye ugiti hafi y'umuhana wiwe uri ku mutumba wa Kayenzi muri zone Cumba komine Muyinga. Amakuru avaho mu ntwaro ku mutumba wa Kayenzi amenyesha ko niyo mwungere yiyahuye, bame mu muryango wiwe bakavuga ko yishwe. Ikindi kiziga cy'umuntu w'umugabo yitwa Regis Ndereyimana cyatowe mu gatondo ko kuri uwa mbere igerekezo rya 9 Myandagaro 2021 iruhande y'akazu ka sugumwe ku muhana wa nyakwigendera kimanitse ku mugozi uboye ku giti. Mu muryango wa Ndereyimana bakemeza ko uwabo yoba yarishwe ariko aratahuka hanyuma akamanikwa ari kiziga kuri icyo giti. Ikindi kiziga cy'umwana w'umwigeme cyari gitanguye kononekara cyatowe ku munsi wa mbere igenekezo rya 2 Nyandagaro 2021 mu masaha ya 8 kiri mu mazi y'uruzi rwitwa Ndurumu mu mwonga na Kiyange ugabura makomine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga na Bwambarangwe yo mu ntara ya Kirundo. Claudine Irankunda w'imyaka 20 yari asanzwe aba ku mutumba wa Mangoma muri komine Giteranyi ngo yari yabuzwe irengero guhera ku igerekezo rya 28 mu Kakaro 2021. Ikiziga cy'umugabo w'imyaka 25 yari asanzwe yunguruza abantu ku ipikipiki cyatowe ku muhingamo itariki imwe mu Nyandagaro mu 2021 mu masaha y'umugoroba hafi y'ishure rya Ecofo ryo mu gacimbiri ka Tiro mutumba Mangoma zone Mugano ya komine Giteranyi. None nibigira ngo yunguruje ku ipikipiki ku munsi wa 3 w'indwi yahera ingenzi yaja muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo ariko arataha agwa mu mutego w'abagizi ba nabi baca baramwica nk'uko abajejwe intwaro babishikirije. Ikindi kiziga cy'umugabo azwi ku izina rya Miburu Jonathan w'imyaka 60 cyaratowe ku muhingamo w'ukuru w'Imana uheze ku mutumba wa Cibare muri komine n'intara ya Muyinga cene na ku mugozi mu nzu ya mukuru we nk'uko amakuru ava mu bajejwe intaro aho Icibare abimenyesha. Ikiri nyuma y'ugo rupfu rwa Miburu Jonathan kikaba kitashoboye kuja habona.
Ubwo bwicanyi bw'imonogoje i Muyinga buraraje ishinga abanyepolitike batavuga rumwe na leta. Akarorero ni Frederic Bamvuga Inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu akaba ari n'imvukira yo muri iyo ntara ya Muyinga, ahamagarira ubutegetsi kwerekana ko atari bwo buri nyuma y'ubwo bwicanyi, akabugabisha ko bitabaye uko buzoshengezwa imbere y'ubutungane. Ku bwa Frederic Bamvuga Inyumvira ngo kubona abajejwe intwaro ataco babikora ko zobavyerekana ko batazi ico bajejwe, umviriza Frederic Bamvuga Inyumvira.
Ahanini ubutungane bwo kurikiranya ico kibazo n'intwaro ahapfuye umuntu bakaharasuka kugira ngo tumenye ababikoze baribo kandi kugira bashobore gukurikiranwa n'ubutungane, ariko urabona ko atari ivyo tukunda kuza turabona. Mbega ibyo biba abategetsi ntabyo bamenya, ntabyo bazi, ntabyo bashaka gukurikirana? Muri ico gihe umuntu acavuga ati abo bategetsi ntibari mu kibanza cyabo, ntibari ko barakora ibyo bunyuza gukorera abanyagihugu. Kuvuga inzira imwe ushobora kwiyumvira uravye ibiba, ntihagire abantu bakurikiranwa, ntihagire abantu bahanwa, ukamenga na kamizwe n'ingoma n'abakurikiranywe bigaherere iyo ntwaje kubwira bati yamatohoza tukababwira cyagiye yagarukiye ngaha ibyavuyemo nibi ibyo nabwo turabona ntabwo dukunda kumva batubwira bati twatanguye amatohoza mugabo ntiyigira hera cyakabiri umuntu yavuga ati ninzira igira kabiri nuko ubutegetsi bwo baburimo kuvuga guhera hejuru umukuru w'igihugu babakozi biwe biperereza inzego zijaje umutekano imbonerakure intwaro ubutungane kwabo bose baba baragiye inama bati twebwe reka kugira ngo tugume ku butegetsi tuze turahonya kamwe kamwe muri abo bantu basanzwe batugwanya ejo dutegura ya matora mwaka wa 2025 na 2027 atankomanzi dufise mu nzira kwa wundi wa wundi yavuga ati bajyango muri politike ntibica ngo bakuri ntambamye mu nzira nibaza ko ari byo bashaka kuvuga gutegura amatora bakuri ntambamye mu nzira ariko muri cyo gihe umuntu ashobora kucayibaza ikibazo ati namba ari ibyo rero ubwo butegetsi bwo umva ejo bazocigwa imanza nyabaki igihe bizerekanwa yuko mu byukuri bwicanye buri kora ba mu gihugu bwo babwapanzwe bwiyumviriwe bukajigwa mu ngiro n'ubutegetsi bwo babuhari ko barakamba rukibara kuko ejo bocigwa imanza atagisibye nero nagira ndabasabe bikubitagashi kugira ngo ejo abantu bazabwira bati mu byukuri nibo ariko barabigira batwereke ko bashobora gutegeka kuko batarimwo mu bariko baratunganya mwe nibyo bintu
Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari tegera cy'umukuru w'igihugu akaba ari nimvukira yo mu ntara ya Muyinga
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba cyane abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke muramenya neza uwikingije arashobora kwandura nawe agashobora kwanduza abandi
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
amakuru twabateguriye turabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu abantu amajana 375 nibo bamenyekanye ko banduye ikiza cy'umugera wa corona 19 mu minsi ibiri mu bice bitandukanye ku bipimo birenga 175 byakozwe nk'uko biri mu cyegeranyo cy'umushikiranganje w'amagara y'abantu cyo kuwa 10 myandagaro mwaka wa 2021 uturere tw'ubuvuzi twamuranze na Kibumbu tukaba hari two tuzi imbere ku rugero rwo kuwandura rungana n'ibice 25% ni nkuru tubaza Beni Axelakana
Ibyo biharuro byavuye mu bipimo mu bibanza 23 bisanzwe bipimigwamo abantu bitatu bikaba biri mu gisagara ca Bujumbura hamwe na bitanu biri ku mipaka no ku kibuga c'indege ca Bujumbura dufatiye ku burorero bumwe bumwe buri mu cegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ibyo bibanza bitatu byo mu gisagara ca Bujumbura byavuyemo abagwayi 76 ku bapimwe umugera wa corona 1,103 intara y'ubuvuzi ya Kirundo ikaba ifise urugero rw'abandura ku bice 13% ni ukuvuga ko abagwayi 78 batowe mu bapimwe 568 uburere bw'ubuvuzi bwa Kiremba Gitega na Muyinga bwatowemo abagwayi 59 52 na 45 ku bipimo 224 588 na 601 uburere bwa Rutana na Ruyigi bwo bufise abagwayi 213 mu bipimo 118 na 84 kuri ibyo bipimo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwerekana ko urugero rw'abandura ruri ku bice birenga 6% ubwo bushikiranganje bwemeza ko mu masaha 24 aheze habonetse abagwayi 330 kubapimwe 457 kandi ko ico gitigiri ari ubwa mbere kibaho kuvikiza ca corona gishitse mu Burundi ubushikiranganje bugatanga ibice birenga 8% by'urugero rw'abanduye kuva kuwa 21 mu kakaro mwaka 2021 hatanguye kuboneka ibitigiri binini by'abandura urugero rw'abandura ku munsi bavuye kuri 30 ku munsi umwe imbere y'ukwezi kw'indwi baja kubandura 160 iruhande y'ibyo bipimo bitangwa n'ubushikiranganje mu masaha 48 ibipimo byo mu minsi indwi iheze byerekana ko handuye abarenga 1,850 kubababa 2,026 bapimwe bikerekana ko urugero rw'abandura rungana n'ibice 5% mu turere tw'ubuvuzi twose radio inzamba yaronsemwe amakuru abaturongoye baremeza ko ibyo bitigiri bidahuye n'ibitigiri biba byatowe kandi ko nabo batarekuriwe kuvuga ibyo bitigiri baba batoye kiretse ubushikiranganje birungikirwa bakabishikizwa babishatse
inzamba
mu makuru avugwa mu gisata cy'impunzi naho umubabaro ngo ni wose mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Murongwe mu gihugu cya Congo imvo ngo ni ingingo zafashwe mu nama yo kuri uyu wa mbere y'abaserukira ishyirahamwe hasere n'abajeje intwaro zibuza izo mpunzi gusubira kuja kwisumamwo hanze y'ikambi umwe muri izo yaganiriye na radio inzamba avuga ko iyo ngingo izotuma hari inzara nyinshi mu ikambi mwishira hamwe riharanira agateka k'impunzi CBDH vikara naho baratera ivyatsi iyo ngingo ibuza impunzi uburenganzira bwo gusohoka ikambi ido nido na Trifine Kaniwabo
iyo nama yo kuri uyu wa mbere yakozwe n'abarongo ishyira hamwe ACL abajejwe intwaro muri Congo hamwe n'abajejwe umutekano yafatiwe mu ingingo zishika kuri zine ziraba impunzi izo nazo ni guhagarika gutanga impusha ku mpunzi ngo zisohoke guhimiriza impunzi kutaja mu turere twa Kavimvira Uvira Sange n'ahandi guhimiriza abajejwe intwaro gufata impunzi yose ifise uruhusha iri hanze y'ikambi hamwe n'uko igipolisi n'abasungu sungu bubahiriza mu ikambi izo ngingo zafashwe umwe muri izo munzi ahasigura ko ari agatotezo bariko barakoregwa
iki kibazo cyo kuvuza impunzi kujya ahantu kanaka dufate bakavuga kutajya Ruvunge Uvira Kamanyora Bukavu Misisi Fizi Baraka Karunja n'ahandi n'ibintu bigiye gutuma impunzi zitishira ngo zizane kuko bamaze kuvuga ko batazasubira gutanga impusha zo gusohoka bagatanga amategeko kuri ANR cyangwa kuri DGM amaservisi ya sekirite usanga ari kugira ngo twebwe Barundi turi ngaha muri Congo dutotezwe
izo mpunzi zibona yuko izo ngingo zizotuma bicwa n'inzara mu gihe hahora hahera amezi abiri zitaronkejwe ifungurwa basaba ko izo ngingo zafashwe zosubigwamwo
kuko barinze bagufata no mu gihe bahora badufata dufite ibyo biti bari bahora batunyanyasa kanasinda ubona arahera amezi abiri atatu tutanapfokeye ibijyanye n'ibyo gufungura abantu bakaca babaho mu kwisumamo mu kutubwira rero tugasaba CNR yo ijejwe iby'impunzi ngaha muri Congo gusubira mu iyo ngingo
mu ishyirahamwe riharanira agateka k'impunzi CBDH Vicar baranegura izo ngingo zafashwe na leta ya Congo Leopold Sharangabo icegera urongo iryo shirahamwe akabona kwizo ngingo zigamije gutahukana ku nguvu impunzi
yibiravye neza muri iyo ngingo ya leta ya Congo icinyigije inyuma no kugerageza gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu nubwo bagerageza kutubwira ko ahanini bashaka kurwanya impunzi zitahukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko urabona ahanini harimo imvo za politike zenyegeje inyuma cyane cyane gushaka gushigikira leta y'u Burundi idasiba kuvuga ko ahanini impunzi z'abarundi zitahuka ku bwinshi twebwe rero muri CBDH Vicare tuhanegura leta ya Congo tukanegura n'izo ngingo yafashe kuko nta gufata impunzi nk'abanyororo kandi hari amategeko abasanzwe zigenga tugasaba rero kandi na HCR gufasha impunzi z'abarundi mu kuzivugira imbere ya leta ya Congo cyane cyane ko nayo isanzwe izwi izi neza ko izo mpunzi zisanzwe zifashwe nabi zisanzwe zidakunda kuronka ibyo kurya bakunda kurya ruko babanje kuja gukora
ikambi ya Murongwe ikaba yahungiyemo abarundi barenga 10,000 Radio Inzamba tukaba tutararonka barongorishira hamwe rijejwe imunzi muri ico gihugu kugira batanga umuco kuri izo ngingo.
Tuvye mu kambi ya Murongwe, tuje mu kambi ya Mutenderi ya muri Tanzania, ngo leta ya Tanzania iri kwiraho nyanga amategeko omuza makunga genge impunzi. Aho ni nyuma yaho imijyango igera kuri 80 y'impunzi z'abarundi zari mu kambi ya Mutenderi zari ziteguriye kwimurirwa mu kambi ya Nduta kuri uyu wa mbere zitashoboye kwimurirwa kumvo zitamenyesheje imbere n'amazu babamwo aho imutenderi akabomurwa. Ivyo vyashikirijwe n'umushingwamanza Janvier Bigirimana. Uwo mushingwamanza asaba leta ya Tanzania n'ishirahamwe hasere gutorera umuti iyo miryango itararoswa ariko kumusaya tumwumvirize.
Bikumvikana rero yuko leta ya Tanzania irikiraho nyanga amategeko cyane cyane amategeko mpuzamakungu agenga iby'impunzi, amategeko y'i Geneve yo 1951. Ayo mategeko akaba ategekanya ibitezo gukorwa n'ibihugu bisanzwe bicumbikiye impunzi mu bijanye n'ingene babafata, mu bijanye n'uburaro n'ibindi bijanye n'ubuzima bwa minsi yose. Dufatiye ku ngingo ya 20 iravuga yuko abantu babahungiye mu gihugu bategerezwa kuronswa ivyo bafungura bikwiye, ku buryo bavuga bati n'igihe ibifungurwa vyo babikenye muri ico gihugu bategerezwa kuronswa n'imiburiburi bingana n'ibihabwa abavuka muri ico gihugu. Bisigura yuko nko mu bijanye n'ubuzima fungurira impunzi leta yatezwa kugira kigoro ku buryo idashobora gutandukanya abanyagihugu bayo n'aba basanzwe barasavye ubuhungiro. Mu gihe rero babakuye mu makambi yabo bari bakuye aho baba, birumvikana n'ibijanye n'uko bafungurira yuko hashobora kuba harimo ikibazo. Ikindi naco ku ngingo ya 21 baravuga neza yuko ingene impunzi zifatwa ku bijanye n'uburaro batezwa gukora ibishoboka byose ku buryo bataja munsi y'ingene ico gihugu gisanzwe gifata abanyamahanga muri rusangi, ni kuvuga abanyamahanga bababaye muri ico gihugu. Tukumva rero ku buno munsi zo mpunzi zitagira uzikika umusaya, leta ya Tanzania iriko iraho nyanga cyane amategeko mpuzamakungu yubahiriza impunzi. Wagomba se n'igambere igihugu cya Tanzania gikora ayo makosa ku mpunzi z'abarundi. Tukibaza rero yuko bokwikubita agashi bafatikanije cya cyane HCR, bokora ibishoboka byose bituma izo mpunzi z'abarundi zishobora gufatwa neza.
Amakuru twabateguriye tuyarangirize mu yavugwa mu gisata cy'urwaruka. Urwaruka ngo rurasabwa gukorera hamwe rukagwiza umwimbo mu gukoresha iterambere rya none. Umushikiranganje Ezekiel Nibigira ara anakebura ubwo rwaruka kwirinda ibirusamaza. Umushikiranganje yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gihe kuri uyu wa kane amakungu azohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka. Uwo munsi mukuru ukazohimbarizwa mu ntara ya Gitega. Tega amatwi umushikiranganje Ezekiel Nibigira.
Turateye intege urwaruka ngo rubandanye kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere, rwishingire amahinguriro, rwitabire ibikorwa by'iterambere mu gutunganya imigambi yunguka n'ingoga kurusha iyindi, rugwanye amarigara no gusabiriza, rugwanye ubukene mu kwiteza imbere, rwongere ruteze imbere n'igihugu cagwibarutse. Tuboneyeho n'akaryo ko kwibutsa urwaruka akamaro ko gukorera hamwe mu makoperative no mu mashirahamwe yo kwiteza imbere. Turararikiye urwaruka na cane cane urwaruka rwo mu gihugu hagati ngo rwijukire ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none, aribwo ngurukana bumenyi bwo gutuma tumanako no guhanahana makuru kugira ngo rwungure ubumenyi buruteza imbere.
Na yumu halimuza makungu urugwaruka Mijebe wowo usaba urugwaruka kuhagabira mukwima matwi abanye politiki bamwe bamwe baruhamagarira mu bwicanyi. Bishikirizwa na Butoyi Etienne icegera cy'urongo yumu hari Mijebe. Kubwiwe ngo urugwaruka nirwo nguvu na kazoza k'igihugu iyo ruvyitwayemo neza mu guharanira iterambere ry'igihugu. Tega amatwi Butoyi Etienne.
Urugwaruka niryo soko ry'umuvumo ry'amabi ry'ubukene igihe ruriko rukoresha izo nguvu mu gusambura igihugu. Ivyo biraboneka nka bamwe mu gwaruka w'imbonera kure ko ku mugambwe uri ku butegetsi ahiwaci Burundi CNDD-FDD mu mabi yose akogwa umva ko imbonera kure ubwicanyi ndengerabutungane ugutotezwa ubusuma kaboneka neza ko kenshi na kenshi aba bakwegera muri ibyo nabazi ko bafise ingufu zo gusambura kandi nkuko kahise kavyerekanye haba ahiwaci Burundi canke mu bindi bihugu iyo rugeranye ko abo babatumiye muri ibyo bintu bakora by'ubugizi bwa nabi bobo baragenda ntibaburiyo baja ubwo gwaruka ugasanga nigo rusigaye kwicuza ibyo gwakoze nko mu muhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi mu kinyamazuru Mouvement International de la Jeunesse Burundaise twosaba ugwaruka aho ruri hose na cane cane abo bavukanye kugwaruka kumuhari ku butegetsi imbonera kure ko gohagarika ikintu cyose cyo kugirira nabi uwari we wese nuko udasanga ibyimbiro bya politike Burundi n'ubwa twese turabusangiye ahubwo bijukire gukora ibikorwa by'iterambere binwanisha Abarundi.
Hadiyo Insamba ni kurako kamo kumuhari mpuzamakungu urwaruka mijembe dusozereko amakuru twako turabashikiriza Diane Nkurunziza nayo yabashikirije ndabifurije amahoro ahiwanyu naho butaha.